Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri www akaburungu radio yacu voa akaburungu.com numwanya w'ikiganiro muri sanga mu kiganiro muri sanga rero komine yavugizo ni imwe mu makomine atandatu agize intara ya Makamba iri mu bumanuko bwo Burundi. Ayandi makomine agize iyo ntara ni Kayogoro, Kibago, Mabanda, Makamba na Nyanzalak. Iyo komine ikikujwe n'imisozi ihanamye ya Inanzegwe. Komine Vugizo iri mu buraruko bwa komine Mabanda, mu burengero bwa komine Makamba, mu bumanuko bwa komine Bururi na Vyanda no mu buseruko bwa komine Nyanzalak. Komine Vugizo itunzwe hanini n'uburimyi. Iyo komine ifise abantu 44,476. Komine ya Vugizo iri mu makomine y'intara ya Makamba yasinzikajwe n'amakuba yaranze Burundi kuva mu mwaka w'1972. Kibazo cy'amatongo kiba kenshi inkomoko y'amatati. Benshi mu bahunze ico gihe bakaba bariko batahuka muri iki gihe. Umutekano woba wifashe gute muri komine Vugizo muri iki gihe? Nibihe byo babiriko bikogwa mu ntumbero yo guteza imbere iyo komine? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye umustanteri wa komine Vugizo Madame Joseline Nibimpa. Madame Joseline Nibimpa mwaramutse. Allô? Kumulongo wa telefone ni turiko turamuronka Madame Joseline turabandanya tumurondera ku telefone hani kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho tugira tuvuge ku vyerekeye komine ya Vugizo iri mu bumanuko bw'u Burundi mu ntara ya Makamba. Joseline agarutse ku murongo wa telefone. Madame Joseline muratwumva? Allô? Allô? Mu twihanganire mu buhinga bw'ivyuma baracari ko baragerageza kurondera umutumire wacu uno munsi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC yumvikana mu Kirundi n'Ikinyarwanda. No, ariko wari wa Ijwi rya Amerika Washington DC twagize ibibazo vya technique mu buhinga bw'ivyuma aba technicians babijejwe bariko baragerageza kubisubiza mu buryo mwanya bizoba byose bisubiye mu buryo turasubira tubabwire tubandanye ku kiganiro turiko tuvuga uno munsi. Tusubire dusabe imbabazi abaduteze amatwi hari mu kiganiro muri sanga twa dufite no munsi ivyuma ntivya genze neza hano muri studio i Washington DC tukaba tubasavye ko mwo twihanganira ico kiganiro rero muri sanga nticashoboye kuba kubera ivyo bibazo vyo mu buhinga bw'ivyuma
muri sanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC dusubire dusabe abaduteze amatwi kuri Radio Ijwi rya Amerika kutwihanganira ku bijanye n'ikiganiro muri sanga kitashoboye kurengana kubera ibibazo byo mu buhinga batashoboye abatekinisiye gukura mu nzira muri umwanya makuru two babwira tubafitiye umugwi w'abatanzania barimwo abagwizatunga bitwaye basaba sentare y'umuryango wa Afrika buseruko kuyobuza ibihugu bigize uwo muryango harimwo n'igihugu ciwe gusinya amasezerano ahuza uwo muryango n'ibihugu by'Iburaya mu by'ubudandaje amasezerano azwi ku izina rya Accord Partenariat Economique. Ugo rubanza rwashingishijwe mu gihe hari ibihugu bibiri kuri bitandatu byari bimaze gutera umukono kuri aya masezerano yo guhanahana ibidandazwa atamakori n'amatagisi birinze gusabwa. Abo bitwaye bavuga ko aya masezerano yotuma ibidandazwa biva Iburaya vyuzura mu karere maze amahinguriro mato mato akabura isoko gutyo akugara gahomba. Umugwi wabitwariye akarere ntiwaserutse muri sentare. Sentare yavuze ko ibibaye inshuro ya kabiri batitaba kandi atamvu bashikirije. Maitre Nestor Kayobera yaci asaba ko sentare yofuta ugo rubanza kubera abitwaye basa n'abariko bakinisha sentare y'umuryango wose. Bagenzi we bamaze gushigikira icyo cyiyumviro. Sentare yavuze ko abitwaye batsinzwe impaga. Kayobera n'akanyamuneza kenshi ko batsinze urubanza arasigura igituma Burundi n'ubu budashobora gusinya amasezerano ateye impari. Abakuru b'ibihugu bya Afurika buseruko baheruka gufata ingingo ya nyuma kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'uwo muryango n'Uburayi. Bavuze ko igihugu kivyifuza cemerewe gutera umukono kuri ayo masezerano yamara ko atawoshobora gusinya ku gatwe k'umuryango wose. Nshuti rero mukunda Radio Ijwi rya Amerika, twashoboye kuronka umutumire wacu. Umutumire wacu akaba ari Madame Joseline Nibimpa, yoboye komine Vugizo, stanhe wa komine Vugizo. Madame Joseline, turabaramukije. Mutubabarire ubuhinga bw'ivyuma, ivyuma vyagoranye muri studio turimwo. Ubu niho bigisa nibija mu buryo. Twashaka rero ku kiganiro twashaka kubabaza kuvyerekeye komine yavugizo muyoboye uhugene umutekano wifashe muri iki gihe. Allo? Allo? Muratwumva? Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ku murongo wa telefone tusubiye kuronka umutumire wacu umusitanteri wa komine Vugizo Madame Joseline Nibimpa. Madame Muranyuva, mutubabarire dusubire tubasabe kutwihanganira ivyuma vyatugoye muri studio turimwo nico gitumike ikiganiro cha tevye gutangura yamara nashaka nsubire ngaruke ku vyerekeye komine ya Vugizo imwe mu makomine 6 agize intara ya Makamba iri mu manuko bw'u Burundi. Iyo komine ikikujwe n'imisozi yanamye yinanzegwe komine Vugizo imuburaruko bwa komine Mabanda mu burengero bwa komine Makamba mu manuko bwa komine Bururi na Vyanda no mu seruko bwa komine Nyanzarake. Komine Vugizo itunzwa nini n'uburimi. Iyo komine ifise abantu 44,776. Komine ya Vugizo iri mu makomine y'intara ya Makamba yasinzikajwe n'amakuba yaranze u Burundi kuva mu mwaka w'1972. Ikibazo c'amatongo abasize bahunze basize ico gihe kenshi kikaba ari inkomoko y'amatati benshi mu bahunze kuva ico gihe bakaba ariko baratahuka muri iki gihe. Umutekano rero woba wifashe gute muri komine muyoboye ya Vugizo?
Komine ya Vugizo ariko abo bantu mufute ko twoba tuyoboye bararenga ngaho kuko twebwe tuyoboye abantu 174 n'abantu
1,365. Nibaza ko ari ibitegiri bya kera natanze. Ibyo bitegiri ni bya nyuma?
Uretse bya nyuma kuko abantu baguma bavuka.
Ego.
Ego. Iyi komine tuyoboye ni komine itekanye cyane, umutekano hose ku mitumba yose uko ari
200, umutekano urakwiye. Mu gihe havugwa ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe tukaba tuzi kuyo komine ari komine itunzwe ahanini n'uburimyi, mubona uburimyi bumeze gute?
Uburimyi ubu tugeze muri sezo ya be, uburimyi bwifashe neza, abantu bariko baratembera ibiharage kandi ibiharage bimeze neza, n'ijuru ryagenda neza, umwimbu tugenda neza.
Ijuru rimeze gute?
Imvura ikagwa neza kandi noneho iva neza iraterabwa.
Haravugwa ko hari ingwara yateye ibitoke bigahona cyane, hari inyishu mwatoye kuri iyo ngwara kugira ngo ibitoke ndazi ko bivamwo inzoga eka hari n'ababifungura, iyo nzoga nayo ikaba izanira amahera abanyagihugu. Icyo kibazo cifashe gute muri iki gihe?
Toki byaragwaye n'iby'ukuri ku mitumba imwe imwe usanga nta gitoki kihasigaye, hateye indwara ruhonya bitoki. Ariko ubu turiko turabisubiriza aho tumaze gutera ibimaze gukura bimeze neza.
Yego. Naho ku kibazo cy'amatongo kuba ariko baragaruka mu gitunganya gute bari bahunze?
Ni kibazo cha senitebe mu gihe baba batasubizanije neza senitebe iri ngaho ku by'amatongo.
Yego. Komine ya Vugizo ikikujwe n'imitumba ihanamye yinanzegwe, mu bituma uruja n'uruza rw'abantu cyane cyane baciye nko mu mabarabara bigorana, ko hari barabara rimwe sinzi ko haruko haheze igihe kirekire ryinjira muri komine Vugizo ridasohoka, sinzi ko muri iki gihe mwoba mwaragize intambwe ku bijanye n'inyubako nk'amabarabara.
Eko twaragize intambwe cyane, hariho ibarabara twitiriye Mukanya rirashika Inyanzarake, ho ni barabara twikoreye kwebwe n'abene gihugu, indi naryo ntirijya mwari musanzwe muzi. Hariho n'ayandi mabarabara turiko turaca ariko aracikagege, nayo nyine azoshika hirya muri Rumonge, kandi hari n'ayandi mabarabara turiko turaca azoserukira muri Makamba kuko turi ku kiziko cy'iterambere turiko turakora.
Yego. Hanyuma umuntu yitegereje nk'ivyerekeye umuyaga nkuba n'ikibazo gikomeye mu bihugu byo muri Afrika no mu karere k'ibiyaga binini, umuntu ariko aritegereza nk'ibikorwa bijyanye n'iterambere ari nko mu ma centre de negoce nka centre de negoce nzi nk'iyivugizo, hari umugambi mwe w'umufise wo kuzana amatara ku ya centre de negoce?
Komine Vugizo twarahejeje kugira etide kugira ngo dushobore kurahura umuyaga nkuba uva muri kuri ujya muyaga nkuba uri mu mabanda. kuko turi ku kivi kuko mu gihe haba amahoro turondera gukora ibikorwa by'iterambere.
Ego, reka tuje ku mirongo ya telefone, dufise Jean-Marie. Jean-Marie, uratwumva?
Ego, ndabumva cyane.
Mwiriwe, watubwira irindi zina, naho uhamagaye uri?
Mbonetwa Nkeshimana.
Uhamagaye uri he?
Umpamagaye ndi muri komine Isare.
Ego, ufise ikibazo canke icyumviro?
Ikibazo nagira mbaza umutumiye naho bitakunze ko ndabakurikirana kare, bivanye n'uko
twagize ibibazo by'ubuhinga.
Ego cyane. Agamba baze umutumiye mwatumiye.
Yego.
Ko tubona twebwe muri komini wacu batubwira ngo ibihugu by'iterambere, ibihugu by'iterambere, ariko twagera ku ruzi ugasanga ntibishoboye kuronka ibingorongoro kugira ngo dutarure uruzi kiraro kumbure turonke uburyo bw'uko imodoka ishobora kurengana. Nabo hari intererano leta yo biri kwirabafasha kugira ngo baronke izo biraro cyangwa ino ahasasabwa ibingorongoro biceho, kuko numva ko bayikoragira iterambere, ariko iyo bageze nko ku ruzi akabura ikingorongoro cyangwa ikiraro cyaterambere biba ifaha gusa cyangwa na mwaze murakoze.
Murakoze, mumwishyure Madame Joseline.
Batise yuko hari ikindi kintu twakoresha mu gukora ibiraro. Komine Mvugizo isanzwe ari komine yateye ibiti kuva era. Ubu turafise imihimiri, ibiti binini cyane, turabishyira ku biraro nyine imiduga n'abantu bakibitarengana.
Murakoze, dufise kandi Gilbert, batumva. Gilbert, uratumva? Gilbert, uratumva? Ngo tubwira, yagiye Gilbert, tukimufise ku murongo wa telefone. Reka tubandanye n'umutumire wacu, Madame Joseline Nibimba, musitanteri wa komine Vugizo, iri mu ntara ya Makamba, mu bumanuko bw'u Burundi. Hari amafaranga leta yoba ibaha ku bijyanye n'ibikorwa by'iterambere?
Iratanga imiliyoni amajana atanu
Alo? Alo? Alo, muratwumva? Umurongo uyu wa telefone turamutaye ku murongo. Reka tubandanye kuvuga ku vyerekeye komine yavugizo ku bijanye n'iterambere, haba mu bisata vy'inyubako, ibisata vy'uburimyi hamwe n'ivyerekeye indero. Ni mu kiganiro muri sanga kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turarindiye turabe ko dushobora gusubira ku murongo umutumire wacu, Madame Joseline Nibimba kuri telefone. Mu kurindira reka tugaruke ku twasubiye ku muronka umutumire wacu, Madame Joseline Nibimba. Madame Joseline, muratwumva?
Ndabumvise ubu, ariko nyine gari byati.
Ego, mwariko muravuga amafaranga leta ibaha ku bijanye, muyakoresha gute? Mu bisata bitandukanye.
Bisata bitandukanye, kubaka amashuri, kubaka amavuriro.
Mubona ari amafaranga ahagije? Ego. Mubona ari amafaranga ahagije?
Sitashe kumenya kuvuga amafaranga mu gihe yoba ahagije uko yoba angana.
Naho kuvyereka
amafaranga leta itanga twebwe turayashima kandi cyane, kuko leta ni umubyeyi wa twese iriko iradufasha.
Ego.
Ego.
Naho kuvyerekeye amafaranga komine Vugizo itororokanya, mubona yifashe gute mu kigega?
Nimba nkumbure amahera komine Vugizo itororokanya yifashe neza, kuko turi ku kivi, amatagisi ya komine arahari.
Ego.
Ego.
Reka dusubire tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Hacimana. Hacimana, uratwumva? Alo?
Hello.
Oui, uratwumva? Watubwira irindi zina, yeah. Naho uhamagaye uri?
Ni Godia Kimana Ndikaru ni Mitiramoko.
Uri he?
Ndikaru ni baha ya kazi niko meya Mitiramoko.
Ufise kibazo canke icyumviro?
Ibyame ni nakaje mari nsi.
Ego.
Ndimenaje kwa mutsumutsumi. akanama wadatimbe magani nyiza bitabanya yego nubu wo kugira batuje iyo ko minya imbere ko bavuze yuko ibice bimwe bya ari kurima akadirije ko azaba abanya yego na kaine yabo neka vote na lisi
yego mu mwishure madam alo
yo subiramwo ikibazo sinacuzitse neza
hakimana wasubiramwo ico kibazo
yego nari mvuze ukuti ndega ko bavuze yuko akareka ryo komene yabo abanyagihugu bese yarabatumye ngo kurima ndega ingufu nyinshi ziteze gutera mu burimi ngizye kandi ziteze kuba dufite akazi ndetse abanyagihugu bakabanza kwitwa ngo bakomeze gusubira
mwamwumvise ni telefone ntivuga neza
ahantu ahagaze nti hariko harafata neza sindi ko ndamwumva
ahantu uri nti hameze neza sinzi ko kwigira kugasubira ukabaza neza
wo muranyu
ego
nayo ngiye kideka barite ziyo ko bitse mugambi batse uko bufate bagwanya gishomeri biteze uko bitse neza akazi kamende kuje kugira boye do gwaruka te bwana aka ngati twa mija mashuri kugira batkoroye te kugira batwa kazi mugambi atse ni ngu we kugira aba yabuze ko abayagizwe bare bare ara bare mbe nka nka mashuri biteze uko nanyu batse baza ku biko to nayo bitse bufate aka ngo kugwanya gishomeri mito kugira gene ko ndabatsako
ego mu mwishure
arakoze ari karabaza ikibazo cy'ibishomeri kumbure abashomeri aho biri bariteza imbere barakora imigambi yabo kuko ubu ntikoza turitega gusa ko ari akazi gatangwa na leta nabo nyine bariyungunganya bakagira amashyirahamwe bakaja hamwe bakiteza imbere kandi usanga bateye imbere cyane
murakoze radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga kuri komine yavugizo iri mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi aho twatumiye umustanteri w'iyo komine madame Joseline Nibimpa naho kubijanye n'igisata c'indero amakuru atangazwa aravuga ko icyo gisata gisa niki chatitutse abanyeshuri basigaye barangiza amashuri ugasanga ubumenyi ntibuhagije ugasanga nk'ururimi biga nk'igifaransa ntibazi no kuruvuga neza ngo biranashika n'abahejeje na za kaminuza ugasanga ugereranije nabo mu myaka yahera mu bihe byahera ukabona ko urugero rwasubiye hasi kuvyerekeye igisata c'indero mwigeze mwarabaye umwigisha mubibona gute kubijanye na komine vugizo mudutunge turasubiye kumuta ku murongo wa telefone imirongo ya telefone ntimeze neza n'ibibazo twagize hano muri studio i Washington DC mubandanya rero kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muyumviriza ku mirongo ya FM mugashobora no gutukwirikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com turiko tuvuga ku bijanye na komine yavugizo imwe mu makomine atandatu agize intara ya Makamba iri mu manuko bw'u Burundi yani makomine hana imbibe nayo ni Kayogoro ari Kibago mu yandi makomine agize Makamba Mabanda, Makamba na Nyanzarak iyo komine nkuko twabivuze rero ikabikikujwe ahanini ikikujwe ni misozi hanamye ya Inazegwe ikabitunzwe ahanini n'uburimye iyo komine yavugizo ima komine y'intara Makamba yasinzikajwe n'amakuba yaranze Burundi kuva 1972 ikibazo c'amatongo kaba kivugwa ko ari kibazo kivamwo kenshi inkomoko y'amatati twatumiye rero umustanteri w'iyo komine yavugizo madame Joseline Nibimpa ko turavugana ku bibazo bitandukanye bijanye n'iyo komine n'imigambi bafise y'ukugerageza kwiteza imbere ariko kubera telefone zitameze neza imirongo ya telefone izuma murongo wiwe ucikagurika reka turiko turagerageza gusubira kuraba ko twosubira ku murongo
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
akamondo uri kirego ndo mirongo
hano turi kuri radio y'Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe
eh
eh
namwe bwa muri hehe
kw'Ijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buri barahezemo bazira nihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mukurindira ko dushobora kusubira kuronka mutumire wacu madame Joseline Nibimpa tubabwire iyi nkuru yerekeye Sarkozy mu Bufaransa aho rero Nicolas Sarkozy yahoze ari perezida w'u Bufaransa ari mu minwe y'igipolisi ariko arasambishwa ahitwa Nanterre hafi y'igisagara cya Paris amakuru atangazwa n'ubutungane bwa Nanterre avuga ko Nicolas Sarkozy ariko abazwa ku mafaranga yo kwiyamamariza amatora yiwe yo mu mwaka w'2007 yoba yakoreshejwe bidaciye mu mategeko n'uwahoze ari ayo mahera akaba avuga ko yatanzwe n'uwaro wahoze ari perezida wa Libya mu mwaka Gaddafi abariko bakurikirana hafi ivyo urwo rubanza rwa Sarkozy bavuga ko na Brice Hortefeux somambike wa Sarkozy yigeze no kumubera umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu nawe nyene ariko arasambishwa ni degenvya kuri iyo dossier yayo mafranga amwe mu mafranga abariko baramusambisha basambisha rero Nicolas Sarkozy basaba ko atanga ko umuco kuri aya mafranga ni ayagera ku bihumbi amajana atanu y'ama euro wigeze kuba umunyamabanga mukuru wa leta y'u Bufaransa ku ntwari ya Sarkozy Claude Guéant yigeze kuronka kuri konti yiwe ya bank arungitswe n'ishyirahamwe ry'umwe mu bashingwa manza bakomeye bo muri Malaysia yaba Sarkozy canke Claude Guéant bose bavuze ko ayo mafaranga atasano afitaniye n'iyo dosiye ya Libya ayo Muammar Gaddafi yoba yarahaye Sarkozy bidaciye mu mategeko ntazwi igitigiri Sarkozy yayoboye u Bufaransa kuva mu mwaka w'2007 kugera mu mwaka w'2012 inyuma yaho yaragerageje kwitoreza iyindi manda biramuta kuwa amazi tugaruke rero ku mutumire wacu turibaza ko ibyereke ivyuma n'imirongo ya telefone muri mwanya bizagukunda madame Joseline Nibimpa musitanteri wa commune Vugizo uratwumva neza ubu
ego ndiko ndabumva
ego tugaruka ku kibazo c'amatongo kivugwa ko coba kishobora kuvamwo inkomoko y'amatati amatongo muyabona gute mutunganya gute mufasha gute mu gutunganya ico kibazo ku bariko barahunguka
sombure mu basangwa n'abahungutse tabakiye uko CNTV iringa ku kibazo c'amatongo ebatumvika je batabikwa muri CNTV
yego hanyuma tugarutse kuri cya gisata cindero twako turavuga nti mwashobore guheraheza ku mashure mubona amashure yifashe gute ivyerekeye ico no kwita qualité de l'éducation
ko kwita qualité de l'éducation
yego ku mashure yo muri ivugizo
amashure yifashe neza kuko twoke amashure arahari ku mitumba yose nta na hamwe hatari shuri
abana bariga ku bwinshi
Eko,
Malik.
Eko.
Hanyuma kubijanye n'ibikorwa rusangi muri yo commune muyoboye bigenda gute?
Ibikorwa rusangi twese ntiturindira kwa gatandatu gusa tubikora iminsi yose. Ibikorwa rusangi turasiguza amabarabara, turakora amabarabara mashasha, turubaka amashuri, ibikorwa rusangi bigenda neza.
Ego. Hanyuma ikindi kibazo nariko nibaza ni ibijanye ubworozi mu gihe bavuga kubera ihindagurika ry'ibihe usanga amashamba n'ivyatsi kumbure vyaragabanutse cifashe gute ndaze ko komine yavugizo yarimwo abantu batunze inka nyinshi
ego komine pukizo n'abantu batubaba bijukiye cyane ubworozi n'uburimye rero kugorozi ibitungwa izishigira mu nzu ubu nta nka nyinshi uzosanga ziriko zirishina kugahinga baratirimira ubwatsi bakazigaburirira mu nzu
yego
yego
tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Emmanuel uratumva yego utubwire irindi zina naho hamagaye uri
Nsabiyumve Emmanuel nkaba ndi kuri Centre Makamba
Mufise akabazo canke icyumviro
Ego nabonye ndiko ndasoma ku rubuga rwa Facebook mbona yuko ngo ijwi rya Amerika riri muri commune Bugize
Ego
Nanyuma nanjye nshyira ku nimero bariko barashyira ku nimero za telefone rero nico gituma nacishyira ku nimero za telefone
Ego Ufise ikibazo none canke intererano
Ego ni kibazo nari mfise nuko nari ndabibonye mbaza nti none ijwi rya Amerika bari bafise intumbero nk'ubuganga bivugizo
twatumiye musitanteri w'iyo komine niwe dufise nk'umutumire sinzi ko ari ikibazo mu mubaza canke icyumviro mutanga
cyumvira natanga nuko ikomine vugizo ari komine nziza ifite ahantu heza imeramo ibintu imeramo ifungurwa byose hanyuma ni komine meze neza icyo n'icyo nabaterera
yee murakoze Emmanuel aravuze ku byerekeye ibifungurwa byinshi ibirimwa birimwa muri komine Vugizo ko komine Vugizo uravye ukuntu ihagaze iri hagati y'intara Kama yaburagane na Nimbo dekana bututse mu buraruko ugasanga ibintu birimwa muri zo ntara no vuga ko Vugizo ishobora no kunganira mu bitegwa bimwe bimwe kubera iri hagati y'izo ntara Kama zitatu mumvitegereje mubona ko ari ikintu giha inyungu giha kamaro cyane ibyerekeye ibyimbugwa muri komine Vugizo
murakoze cyane komine Vugizo nkuko uwo muntu wanya hetete kubivuga komine Vugizo ni komine nziza cyane imeramwo ibitegwa byose kandi yo ifise amasezome kuko hageze muci batabari bo baba bariko bimbura ingano ibitegwa bita ingano kumbure kitakunze kuba mu yandi makomine
ego igisata cy'ubudandaje ico cifashe gute muri komine Vugizo haba uruja n'uruza hagati muri komine cyangwa uruja n'uruza hagati ya komine Vugizo na makomine yandi bihana imbibe
murakoze cyane kuruja n'uruza komine Vugizo nk'uko mwabyumvise nk'uko mwavuze yuko hari ibarabara bari musanzwe muzi ko hari ibarabara rimwe ariko uno munsi hari amabarabara menshi kuko n'amasoko turiko turiyubakira amasoko mu bikorwa rusange dufatikanije n'abenegihugu komine Vugizo ni komine isohora ifungurwa cyane igafasha no mu yandi makomine no mu zindi ntara
umuntu yitegereje ibintu byimbugwa cyane ku batazi intara ya batazi komine ya Vugizo n'ibihe
Simbugwa simbuka cyane hari ibigori hari ibiharage hari ibiraya hari amateke hari imyumbati hari noneho hari ingano hari injya z'ubwoko bwose noneho ubwoko bwinshi bwose bw'injya burahari
yego tugaruke ku mirongo ya telefone Diomede aduteye akama Diomede uratwumva
ndabumba neza FDA
yego mwatubwire n'izina naho mpamagaye muri
izina ryanjye ni Imana Diomede nkaba mereye mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi
yego mufise akabazo canke icyumviro
yego ndamukizanya kwa mutumire ngaho uyu matumire ajeje mu za komine ngaho uyu munara ya Makamba
arabumva
ego nashaka ndamwe ego nanda namwe za kabato ka mbere ego nyakuwa ni visa ngao uje ni vya komine mbe kurawana komine tuke halini komine tukuhisi tuwati wa mkawo mkawo chumbi ya mwasa wita anga kuwela aitere chumbi komine iwa 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 ikisi awani wangana kutu bo ngawa anu tifase tifate resi ahadu isi sanga ba wakua mwari mbaraba ya rao kasanga na tifase vizasha ngayo vanu wabawa bita na wasumiri kani kumwe wangu kasanga kuwari ya mumazia vanu mwukulisi muliko mine ya nifugira mwurafu ngeni mwatezi mbele hugira matezi mbele chane wuko mwesi ni chane wuko ni tukunda awami bita chane wuko mwuriwa mwukulika kari igifuma mwukulisi ugira mwurafu ngeni mwatezi mbele chani chambiri chakabili nacho kumine yuwa ifise ifise ngubu zi ugira barae zina mnyagi ugu uwezi asumiriwe atakadati ifu ugira ila iti mire yomaka zi ugira akuliniza uko kesi tukoke hivyo na wani hisi menga ni afisa kabichane gwefe na wakungi ni mwakuri ngubu kira murae matezi mbele chane gwefe ugira akadika wuneke chane uko nibiza ukunipiza kabisa kukira umunahone munu akua akua kati uko yosi ngamu kisagana sari kumbura wala mwe mwe sangala tundi nukiri pangu kasangali kwa timba la anu ata kabila kisi mwurawe kungene 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 mwurawe
Murakoze, mwishule Madame Joseline.
Ego nda shumi chane nga Afrika Amerika.
Murakoze, mwishule. Kibazo cha mbere yabajije ngo kubadafise icyo bifashisha cyane cyane nk'abakiri bato ngo baca baje mu bintu by'ubusuma ngo nikihe mwokora kugira mubafashe kwiteza imbere mu kwaronsa nk'ubuzi ngo icyo kibazo ni kibazo cy'ubushomeri yabajije ibibazo bibiri ngo numvise bijanye n'ubushomeri ingene abantu batagira akazi baca kenshi baje nko mu bintu bikogwa bikogwa n'inkozi z'ikibi bonekiye mwo kora kugira mufashe kuronsa akazi abantu baba muri commune vugizo nkabo bakiri bato cyane cyane
murakoze cyane nk'umuntu yovuga ko yoba ari gishomeri akaba yabuze icyakora muri commune vugizo nuko yoba ari mburasi mazi ko commune vugizo nababwiye ko ari commune nziza cyane kandi yimbuka nta muntu yovuga ko yashomeye akabura akazi muri komine mvugizo kuko ubuzi burahari nababwiye yuko akazi atari ukwigisha atari ukugura cyangwa ikindi akazi ati umuntu akora cyo ari cyo cyose kiramuteza imbere
dufise kandi Colonel ku murongo wa telefone Colonel uratumva
ego ndabumva cyane mwese mwiriwe ndabwiza na mutane
arabumva mwaramutse
ndabaye mwiriwe mutane
ndabaye mwiriwe nyakuba
iyo uvuze ngo abantu ni murati mamushatse kuvuga iki iyo umuntu w'umunyeshuri agiye ku ishuri yigahetse nabagiye kugira afata isuka ngari
umuntu atagira akazi muri komine vugizo yakuze ubute icyakora ibikorwa birahari
none wovuga yuko wize rese yoshaza kugufata isuka ngari mega musani nagira rafise gutanga urya umenye yatanze byiza kabuha abana bakiri bato abana bakiri bato bakabwakira hama nabo bakabuha abandi kuko ni generation par generation nurunganwe kurunga mbega uno munsi muri komine vugizo
mbura ntibambajije akazi ka leta bambajije akazi
oya leta iteza gutunganya ibisata byose neza yaba uburimyi bukaba neza bukigwa neza amasuka agatangwa hakaba ari amasosiyasiyo abantu barimo bakaja hamwe bakorora atari babiri atari umwe umuntu atarima kugakoko kiwe cyangwa kunuzeye ariko aba umuntu aja hamwe n'abandi ahabwa amase ku gihe ahabwa isuka ku gihe afata isuka hanyuma tubone kubona umwimbu mu gihugu cyacu cy'u Burundi suno munsi ivuga inzo gusa
Colonel turamutaye ku murongo wa telefone kuvyo yari karavuga mu havuga iki
Urije ari karavuga aho gari katanye intererano nziza cyane bivuze twahera ko nabwira yuko abashomeri bashya hamwe bakiketse imbere bizanye na bamwe bamwe bose ico bize kugira ngo batetse imbere ubumenyi barose
yego tugarutse ku Centre de Negoce hari i Centre de Negoce yivugizo hari zindi mwoba mwararubatse mwaran yisanuye Centre de Negoce yavugizo mudutunge ivyuma n'amatelefone n'umunsi ntivyatubereye yororo ariko twagerageje dusubiye kubasaba kutwihanganira n'ibintu umuntu atitega iyo bishitse bitera ibibazo yamara nkuko muri abadukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika mutigera muhengeshanya n'ibibazo mushobora kumva iki kibazo rero no munsi cabaye kibazo ndanse ariko twagerageje uko dushobora tubasaba rero kubandanya mutadohokegwa mu kudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio Ijwi rya Amerika ni radio yanyu rero tubatumye kubandanya mudutega amatwi mushikiriza ivyiyumviro mukurikirana ibiganiro vyacu nk'iki kiganiro muri sanga aho muronka akaryo kugushikiriza ivyiyumviro vyanyu mugashobora no guterera mukabaza nibibazo rero hari mu kiganiro muri sanga atweko tuvuga ku vyerekeye intara ya Makamba komine yavugizo atwa twatumiye mustante w'iyo ntara madame Joseline Nibimpa turabashimiye rero kandi tubashimira kumwashoboye kutwihanganira ku bibazo twagize uno munsi mu kiganiro twa dufise cha muri sanga aha niho kirangiriye yamara mubandanye mudukurikira mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Ni radio Ijwi ya Amerika.